Indi Culture amakuru mu kirundi.
Ndabaramukije mwese muteze amatwi ibiganiro byacu kaze muri aya makuru hagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Umugwi w'igihugu wigenga ujeje gutegura amatora seni watangaje ku igikorwa cerekeye gutanga amakarata y'amatora cyari gitegekanijwe gutangura kuri uyu wa gatanu cungururijwe kuva kuwa 12 rusama gushika kuwa 14 rusama uwo mwaka. Imvono ko hari imyiteguro yo gutanguza imyamamazo ku bazo kwitoza mu matora yimirije na ibice 13 n'uduce 7% niyo mahera agiye kuyongera ku mahera leta iriko irakoresha uno mwaka nkuko biri mu ntegoro y'itegeko rigenga amafaranga byashikirijwe n'umushikiranganje w'ikigega cha leta mu nama nshingamateka kuri uyu wa gatanu. Anavuga ko leta yafashe ingingo zitari nke kugira ayo mafaranga yiyongereye ko azoboneke. Abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza bahamagariwe kuvavanwa n'urudandazwa rwo mu Kinywabi cyane cyane ubw'ubutare n'ikawa n'ibindi by'imbogwa. Ivyo biri mu bisubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu muravyumva muri aya makuru. Mu nkuru y'imico kama tubashikiriza buri wa gatanu uwo munsi tuyaga kubisema Kofi Rubeyintwari ariko aratuma amajwi bashikira aya makuru muri kumwe yashikirizwa na Kristali Darerimana twese tubaha ikaze.
Radio Indundi Culture.
Nongeye kubaramutsa. Umugwi w'igihugu wigenga ujeje gutegura amatora seni watangaje kuri uyu wa gatanu ku igikorwa cerekeye gutanga amakarata y'amatora cyari gitegekanijwe gutangura kuwa gatanu cungururijwe kuva kuwa 12 rusama gushika kuwa 14 uko kwezi nyene uno mwaka. Ivyo vyashikirijwe n'urongoye uwo mugwi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu. Prosper Ntahogwamiye yasiguye kwiyunguruzwa gico gikorwa ryatumwe nuko hari imyiteguro yo gutanguza ku mugaragaro imyiyamamazo n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuva ku wa 9 rusama uno mwaka i Gitega. Ntahogwamiye avuga ko mu gihe ho kwaduka utundi tugorane uwo mugwi witeguye kudutorera umuti ufadikanije n'abarabwa n'amatora bose tumukurikire.
Murazi yuko ikiringo cya mbere twari twipfuje kandi twari twashikirije cyo gutanga amakarata y'abatora carte d'électeur mu ndinganizo ya mbere twari twipfuje yuko cyo kuva ku wa tariki 5 gushika ku wa 3 tariki 7 no kuvuga iminsi 3 ku wa 5 ku wa 2 no ku wa 3. Ariko rero mu mugwise ni twaragize inama yo kurimbura turabigeranura tubona yuko iryo yingarizo ari mu bikorwa byinshi kandi tuzosaba abantu bamwe bazaba bari Gitega abantu dukorana bo mu ntara niyo bazaba bari tutatubona kumenga zobava bigorana nico gituma twipfuje yuko kobanza tugakura mu nzirwa rubanza kwa nyicura mukuru w'igihugu itariki 9 hamari ya makarata tukacha tuyatanga kundwi kurikira twanasanze mbere zobara amatavu ya mavuta abantu bazoba bari mu higano bazoza barabaza bene igihugu kuko bagiye gutora ikarata yitora no kugira ngo urubanza zoba kuwa gatanu itariki 9 ruzogende neza atagatosi nuko twebwe twavyumviye mu ndinganizo no mu nteguro y'ubwo rubanza hanyuma natwe turabishikiriza abo dusanze dukorana mu bisata byacu biri mu ntara no mu makomeni. Izo cyari biba itariki kuva 12, 13 na 14.
Urunani ruhurikiyemo abakenyezi mu Burundi IPB mu mfunyafunyo ruranegura ko abakenyezi badaserukiwe bikwiye muri iki gihe mu nzego z'igihugu ni mu gihe n'ibice 30% bitarubahirizwa. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyo kuri uyu wa gatanu icegeya cy'umukuru w'ugo runani Denise Manirambona avuga ko mu ihangiro ry'ugo runani ariko abakenyezi boserukirwa n'imiburiburi ibice 50 gushika mwaka wa 2030 tumukurikire.
Mu bigambwe barabikora ku nzego zo hejuru izifata ingingo ariko hasi zirashikayo nivyo ni nabo bakora imyamamazo myinshi ariko hageze ko bagira ayo mariste abakenyezi n'ukuri bari hasi cyane bari hasi gose twe tuvuga duti n'uto bari mu migambwe bajya bo ku mitumba ariko bijukire kwitora turigisha abigeme mu bisanzwe kugira ngo uzomfasoni ari mu butegetsi ari mu nzego zifata ingingo bihera hasi tabigiyemwo uko ibishoboye gifise ubwenge n'inguvu zo gukora ushaje ntabyo ushobora n'imigambwe mike cyane usanga ifise abigeme baja kuri ku maliste yo kwitoza canke bitoza baje mu matora bongere bigishe canke baje mu bafata ingingo ubundi kazoza gahera hasi kandi zija guhona zihera mu ruhongore urugwaruka rwacu rutumvise hakiri kare cyane cyane ndi ko mvuga ku bigeme ko iterambere rihera kuri bo bakarekuriramwo bakarikorera ntirishobora gushika ko ntambwe tushaka abakenyezi bazokwitoza gusa bazokwitoza ku mitumba no ku makarti abo o initiative parité 2030 yari shinze kuzobafata mu mugongo
bamwe mu bigisha bakutsa kivi mu ntara ya makamba bari doga kwa gahembo baronka ari gato cyane bageranije n'ubuzima bw'uwo munsi ivyo bituma rero badashobora gukora akazi kabo uko bitegerezwa kuko baca barondera uko bo kuyungunganya mu bindi abakutsa kivi berekana ko hariho nabahevye ico gikorwa bagasaba ko boronswa akazi igihe habaye itangwa ryako ino nko tuyibaza mugenzi wacu Serge Sindayigaya
abigisha mu ntara ya makamba abakutsa kivi bavuga ko batanezerewe na gato kubera ukuntu bafatwa kubijanye na gahembo baronswa bavuga ko ayo mafaranga ari make cyane bigatuma nakazi bahawe bagakora nabi baca baguma biruka muri utuntu tundi mu ntumbero kurondera ico tunga imiryango yabo abigisha bavuga ko ubuzima buzinje cyane na cyane cyane ibifungurwa batibagiye n'ibindi byankenerwa basaba leta gufasha mu bijanye na gahembo kabo kuko kugeza ubu abavyeyi aribo batanga amafaranga bahembwa ibituma abavyeyi nabo baca baremerwa tubibuze ko intara ya makamba ise ubukene bw'abigisha barenga amajana 7 muri uno mwaka w'ishure nkuko bivugwa n'abarongoye indero muri yo ntara imakamba Service Ndayigaya Radio Inundi Kirituyo
Serge Sindayigaya urakoze umugwi Sever ujeje kurondera kuri no kunywanisha mu Burundi urahamagarira abantu bose bawitura nyuma yaho amadosiye yahora akurikiranwa na sentare yari jejwe amatati y'amatongo n'ayandi matungo gufata ibirego bashikiriza nk'iyo batuye ubutungane nk'ivyo batuye ubutungane buca imanza mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatano urongoye uwo mugwi Petero Cravenda yicariye ariko asubira kwizeza abarundi kw'intombero y'uwo mugwi ari ugukiza abantu amarira bagize muri kahise tumukurikire
abarundi bose mu gihugu cyose tuzadufisa abaduserukira mu ntara 5 uko ari nshasha kugira ngo Sever ivuye ibujumbura ikorere no kwimaze gutohozwa n'abakozi bacu bari mu ntara twashatse kubabwira yuko Sever atari urwego rw'ubutungane Severi zo chimanza abantu bitegure nibaze baza nkabaje kuburana Severi zo kwinjira kuco twita ukuri ku itongo y'umuntu ukuri kunzu bamwo kuko itongo canke inzu irafise akahise kayo ubu butumwa bwo kurondera ukuri kunwanisha nibusiga inyuma gusubiza vyabo ababinyazwe mu bihe by'ugwimo mu gihugu uyu munsi rero dushaka abarundi bahindure kumva iki gikorwa si ubutungane bwa sentare buriko burakora n'ubutungane butohoza kahise kazingamise igihugu kavyaye abapfakazi n'impfuvyi harimo n'abapfuye kandi ubutungane bw'ico gihe nibwahanyabishe nibwashumbushije ababuze uyu munsi rero ikigo y'abarundi kumva no kumva iyo tuvuye mu bihe by'ubwicanyi naho tugeze gukiza amarira agahinda amaganya abantu bamaranye amosozi imyaka 50 60 70 n'irenga
Radio Indundi Culture
Radio Indundi kirituye hano makuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'ubudandaji abamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Kayanza bahamagarikwa kuvavanura n'urudandazwa rwa magendo na cane cane ubwo butare ikawa n'ibindi vyimbogwa icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguza amateka Fabrice Nkurunziza asigura kwivyo bisubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu mu Kayanza twakura mugenzi wacu Jean Nahimana
muri vyo birori buramatari yo ntara Kayanza arimicisha hayo mu ijambo yashikirije yamenyesheje ko umunsi mpuzamakungu w'abakozi n'akazushitse abanyaka anza bose bari ku kivi aho bijukiye cyane cyane burimye narijya iyo ntara ico gisatashize imbere yagiriye ko abahamagarira kubungabunga ibiterwa nja bukamaze nk'ikaba n'icyayi mu kwirinda kubirandurana cyane cyane ko leta yerutse kwemerera abarimye bicayi ko igiye mu minsi iza kuduza igiciro cy'ico giterwa ivyo navyo ngo bikazotuma uburundi bugera kuri ya mbono kazoza yo mwaka w'2040 n'2060 Fabrice Nkurunziza yari yaje kwifikanya n'abanyakanza muri ivyo birori yarabatekereye impanuro ijaye no kwirinda gukora urudandaza rwo mu kinywa bina cyane cyane ubwo butare ikaba n'ibindi byimburwa kubera bisubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu. Yagiriye ko abasaba ko mu kiringo cy'amatora buca gitangura mu minsi ya vuba abanywanyi b'imigambwe itandukanye bo bikora mu mahoro n'umutekano bakirinda guhiganwa bahezanyayo. Ivyo birori bikaba byarangiye hatanzwe ubushimo butandukanye bugizwe n'impapuro z'iteka hamwe n'amabahasha. Ubwo nabwo bukaba bwahawe abantu 15 bakoze gusumbya abandi. Mukayanza Jean Himana kuri radio Indundi Culture.
Jean Himana urakoze. Yamara rero iminsi itatu niyo umukuru w'igihugu yari yahaye ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura ubuziranenge bw'ibidandazwa BBN kuba cahaye inyishu buri muntu wese azanye ikintu muri ico kigo. Ibyo byashikirijwe kuri uyu wa kane aho hari kwahimbazwa umunsi w'abakozi n'akazi. Umukuru w'igihugu agasigura ko hari abantu bazana ibyo bapimisha ariko hagahera ikiringo kinini batarahabwa impusha. Evariste Ndayishimiye akavuga ko hari n'abaca baja ku pimisha mu bindi bihugu ibitero ruhombo igihugu. Tumukurikire.
Nimwiyumvire ugwaruka kwigiriye umugambi w'iterambere barazana ivyabo babizana muri BBN ngo babibapimire gushikwa munsi abitubwira ni mundu yahera barase gutanga certifica acagenda muri Canada kandi baramuha certifica y'ibintu byo ko bimeze neza ashobora muri Canada no muri Amerika muka BBN tamuru papu kubera iki ibiturire barondera ngo abazaho ibiturire. Iyumvire muka BBN ikavuga yuko bitagira gaciro ntibigira karite nta kanovera bifise muka muri Canada ho barabonye ko ari byiza. Je ntajya ntwara BBN nari guca ntanga imiho none tuzotari imbere gute bari kutworohereza yase. Je nabwiye umwiza ndamuvuga no mubika muvuga. Nimwiyumvire nk'uwo mujene afise iciyumviro giti kuri BBN naragiyeyo jewe nyene navuye mvuze yuko batoshobora bonyene kukubwira icyo bavuze kuko babonyene ntibari saga na yade zose ituma umuntu abanyuramo mu kwinjira muri laboratwari ntibagira namba kandavuga none babomva mwiki. Iyumvire umuntu yinjiza ibidandazwa bikuri hanze bagaca bankira ibindi ko byinjira ngo abanze aheze gucuruza urumva araza ati ntiwemerewe ko ibidandazwa bisubira kwinjira ibyo hanze bidaheze ibiturire ngo wowe ngo zibira bijya cyangwa marije ncuruza ndumwe aha munaganagaho mwakuwe bagabo abo muri BBN muranyumva sinabonye mudefira muraha harya ntimwari kudefira imbere yanjye muzi ko barimbariye ko murateza inyuma igihugu. Nababwiye umuntu kwigira entreprise mukanka kumupimira ari mwe mwahubwo mwari kumuherekeza mwereka ivyiwe umuntu azari ikintu muri BBN ntahera iminsi itatu kitararonka inyishu kora.
Ishirahamwe gishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo ribona ko ikibazo c'ikena ry'amafaranga mva makungu co kwicarigwa kugira gitoregwe inyishu. Urongoye iryo shirahamwe mu kiganiro y'abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatanu avuga ko bitoroshe gushika ku mbona kazoza y'2040 n'2060. Ayo mafaranga agikenye Fosendi Kumana akavuga ko mu gihe ayo mafaranga yoboneka vyotuma ibidandazwa bizimboka. Tumukurikire.
Nibaza yuko ico kibazo cyo kwicarigwa cyane kuko nikizotuma igihugu kiraho kibi kuko ukaramwene bimeze ibidandazwa biva hanze vyinshi usanga bica ku mafaranga atakimye banye nkuru y'igihugu kubyo batena bakanavuga n'abaguzi bafite bakunda bakavuga bati none ayo madovize azimbutse ugenda ukarondera ukabura umva ku gihugu iyo ekonomi ari karagifasha gute ayo madovize ugenda ukarondera umugwiza atunga nturonke uja muri banki nturonke uri umuntu asanzwe nturonke mbuko bakubira ati ayo madovize arazimbutse azimbutse kuba yarunka bwa bandi bo burumva ayo masima yinjira ibyo biri kubirubaka ibintu byose tuko turagura byinshi n'icyahinda aho rero tuza kubumva yuko amadovize ayazimbutse aba yaronka n'icyanikitse mu gihugu kuko bahagezaho n'amafaranga abantu baverije muri banki none bagatanguye de restriction giye kugira ati banzura indire mabanki ni ukubona ko n'amabanki y'ubudandaje ariko aragira ikibazo cy'amafaranga y'agaci none amafaranga budanaji nana abantu baza muri berbe berbe kwa ari ya leta ngo mugwiza tunashoreye ibintu hanze ayo madovize avuga ati nanje nabe gwanje menye ngene ndayagira umva ikibazo rero je no vuga ati kumbere leta batashe kumvikana n'iyo mpunzi makungu FM mugaye inzira zategeza kuba aho iyo differentiere igaruka mu hera kaboneka mu bantu ayazimbutse leta ikayabonekesha ku bantu kuko vraiment abantu bashobora kuronka ayo madovize azimbutse mu gihugu sinzi yo kurusantaje ingene yobingana.
Ibice 13 n'uduce 7% niyo mafaranga agiye kwiyongera ku mafaranga leta irikirakoresha uno mwaka nkuko biri mu ntegoro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'amafaranga uzotangura kuva mu kwezi kw'indwi kuno mwaka. Umushikiranganje w'ikigega ca leta Nestor Ntahontuye avuga ko leta yafashe ingingo zitari nke kugira ayo mafaranga yiyongere ko azoboneke. Nk'abakozi bamwe bamwe bahembwa amafaranga angana n'ibihumbi amajana atanu canke arenga bazobwirizwa gutanga ibice kuva ku busa gushika ku duce 25% kwijana yayo bahembwa. Tare bushoka hanze buzorihishwa ibice 16% kwijana mu gihe bwahora butozwa ko ikori ry'ibice indwi kwijana. Nestor Ntahontuye akaba yamenyesheje abashinga amateka ko hari n'izindi ngingo zafashwe kugira amafaranga ya leta azokoreshwe neza. N'inkuru ya Jotamira tuzi.
Higwe iyo nteguro y'itegeko igenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka uza w'ibihumbi 2025 ushira umwaka w'ibihumbi 2026. Umushikiranganje w'ikigega ca leta Nestor Ntahontuye yamenyesheje ko amafaranga azokwiyongera ko ibice 13 n'ibicindwe ku ijana ugereranije n'amafaranga leta irikirakoresha uno mwaka. Akaba yasiguye ko amafaranga yiyongereye ko azoboneka kuko hafashwe ingingo zitari nke. Aha harimo gutoza ubusa n'ibice 5% by'umushahara umukozi arenze ibihumbi amajana atanu, kongereza amakori ku butare bushogwa hanze gushika kuri 16% mu gihe yahora ari bice 7%, utibagiwe kuduza ibitabu by'inzira n'impusha zo kugendesha ivyuma mu mabarabara. Nubwo amafaranga yiyongereye, abashinga amateka nka Simo Bizimungu basanga igisata c'uburimyi kidashika n'ibice 9% mu gihe cashizwe imbere na leta, ivyo bigaca kubiri n'amasezerano mpuzamakungu aho igisata c'uburimyi n'imiburiburi ibice 10% by'amafaranga leta ikoresha ku mwaka ku mwaka, bagasaba ko yokongerezwa. Umushikiranganje Nestor Ntahontuye yavuze ko amahera aja mu burimyi yiyongereye, ikigaragara nuko ufatiye ku ijana ayo mafaranga aboneka ko ari make kuko amahera muri rusangi leta izokoresha ku mwaka yiyongereye. Iyo ntego ikaba yahavuye yemezwa n'inama nshingamateka ku bice 100%.
Radio Indundi Culture, inkuru y'imico kama.
Mwamaze kuvyumva nkuko mubimenyereye imisi yose ya gatanu unumwanya w'inkuru y'imico kama. Uno musi tuyaga kubisema ivy'umuhinga mu bijanye n'indimi n'amayagwa ya Afrika avyita uburyo abarundi biyumvire kugira bagira umutima witeguye kwakira ibintu bitari vyiza bishikira umuntu uwo ari we wese. Ferdinand Beramihigo asigura ko biheza bigafatwa uko urunganwe rukabihanahana anabishushanya n'amasengesho yo mu gihe ca none. Ino nkuru uno musi twayiteguriwe na Norisi Ndowimana.
Kubera mu kubaho no mu kugendereza kw'abarundi ibintu bizira uko bimeze bya bibyerera canke bitera ingorane abantu, Ferdinand Beramihigo asigura ko ataco bitandukanya n'imburi mbi y'ibiheza bigashika.
Nk'igihuna abarundi bavuga ko aragasema kivuga nk'ikintu cidoga umenga cigiriwe ugacusanga umenga rero nta kintu kiza cuva muri ivyo canke ndayubusa kavuga nk'akantu mengo karidoga. Ni naho haca hava n'iryo zina rya ndayubusa umenga karaganya abantu bikabagwa nabi. Kubyo rero bitumvikana yuko umuntu ndatokumva yuko ako kantu kavuga nk'arayo busa gashobora kuvamwo iciza.
None inkomoko y'irigendereza rishingiye ku mico y'abarundi yabaye yihe? Ferdinand Beramihigo
ubiravye bafatira ku kuntu biba bimeze. Mugabo rero uko ni twebwe abahinga turiko turabibona uko ahandi mu bisanzwe ni kuvuga bifata uko ari ibisema bifata uko umuntu ntarinda kuyumvira ngo aka kintu gisema kubera ukimeze. Ni kuvuga ni ibintu bahanahana urunganwe rukabiha urundi gutyo gutyo.
Ibi rero byagiye biraruranywa n'ibintu bibi bishikira abantu uko imyaka ijirahera, ari naco kubwo mwigisho wa kaminuza uhageze ko abantu babigereranya no gusenga kubu ukwemera kubwiwe kukigoye gusigura.
Ivyo ni ivyo kuri kandi mu bisanzwe bisa nabijya byo mu byekereye gusenga kuje no mu senga harimo abantu bashobora kuvuga bati jewe ndabona ibintu bimeze gutya na gutya. Niko n'imbere yaho umuntu yashobora kumva ati ibintu bimeze gutya ati mu bisanzwe ni nkuko vyamye nuko n'ubu tuvyumva umuntu akavuga ati nana niyumvisemwo ibintu hariho imigenderanire duvitaniye n'ibidukikije igoye gusigura n'abahinga bamwe babigarutseko.
Ariko rero ibisema kugambera mihigo biragira akamaro kubaho kw'abantu kuko ariho nk'abarundi bahera mu kwitegurira kubana n'ibihe bitabaryohera.
Ivyo vyarafasha kandi birafasha. umuntu yiyumvise mw'ukuntu arashobora kugira ati ubu rero kumena amagabo canke no kwitegura mu buryo ubu n'ubu kuvyo umuntu ashobora kwitegurira canke ari ibintu ategura kwakira biba ari byo canke bitari byo birafise akamaro ko biratuma umuntu mu mutima agira umutima witeguye.
Aha rero ni naho haba umuzi w'insiguro y'ibihe byiza canke bibi ku kirere no kubidukikije nk'uko bibandanya bisigurwa ntuyanonosuye iby'amayagwa n'imico bya Afrika. Abarundi bahava bahigira ingendo y'ibihezagira kugira ngo barengere za mburi z'ibibi babeho bamerewe neza. Ibitudo bigaruka ko mu nkuru y'imico kamizo kurikira.
Norisi Nduwimana urakoze nti nana duce tugarukiriza no makuru. Ndabashimire mwese mwari muduteza abiri bakoze bagenzanje bamfashije kuyegeranya yakoze kandi Kofi Rubere intwaye kratuma amajwi bashikira. Amakuru murakome yashikirizwa na Kristali Zarimana muranigwe mu vyanyu no mu banyu mugira ibihe vyiza murakoze.